VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwese muduteze amatwi ndabaramukije bega mwiriwe neza. Ikaze kuri radio yanyu hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi tubakirire kuri radio yacu mu biganiro bya radio yanyu.
Yewe nishimye cyane ubu ngubu nabuze ukuntu nabigenza kuko nsanu wari warihebye. Nsanu wari warihebye ariko kubera ko polisi y'u Rwanda ibikomeje gukoresha iperereza ryayo.
Uwo ni Nyirangaruye Alphonsine wasubijwe umwana we wari waribwe. Iyi nkuru turaza kuyigarukaho mu kanya. Mu gihe imirwano yo gufataho umujyi wa Mosul muri Iraq ikomeje, ikaba ifatiriye icyumweru cya kabiri, ONU yongeye kuvuga ko hari ubwicanyi bunyuranije n'amategeko bukorwa n'umutwe wa leta ya Kiyisilamu mu bice by'uwo mujyi wa Mosul. Igitero cya Al-Shabaab muri Kenya cyahitanye abantu 12. Umuryango w'urengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu Amnesty International wamaganira kuri guverinoma ya Sudani y'Epfo ubwicanyi bwo mu kwezi kwa karindwi, cyakora unavuga ko abasirikare b'amahoro bawoni ntacyo bakoze kigaragara ngo bakize ibitero abasivili. Izo ni zimwe rero mu nkuru tubagezaho ku buryo burambuye mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Mbere yaho ariko aratangirwa n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Amakuru yo hirya no hino ku isi tubafitiye, igitero cy'intagondwa cyabaye uno munsi kuwa kabiri ku bantu batari abayisilamu ku rubibi hagati y'igihugu cya Kenya na Somalia mu burarwa bushyira ubuseruko bwa Kenya cyahitanye abantu 12. Abagwanyi bo mu mugwi Al-Shabaab ukorera muri Somalia bagize igitero ku ihoteli Guest House ahantu hitwa Bisharo mu gice cyitwa Mandera County, yarimwo abantu bava hanze y'ako karere. Umusirikare mukuru mu gice cya Mandera County Job Boronjo amenyesha ko bakoresheje amagrenade n'amabombe muri icyo gitero. Amenyesha ko twigoro tw'ubutabara turiko turabandanya. Umugwi Al-Shabaab witiriye buno nyene icyo gitero, menyesha ko icyo gitero carondera abakozi b'abakristu. Igitero cy'uno munsi kwa kabiri ni kimwe mu bitero umugwi Al-Shabaab ugize ku butaka bwa Kenya kuva icyo gihugu kirungitse inteko muri Somalia mu mwaka w'2011. Mu ntango zo ku kwezi abantu batandatu barishwe mu gitero nk'icyo ku bantu bari bagendeye igice cya Mandera, igihe abikekwa ko ari abagabanyi b'umugwi Al-Shabaab bagira igitero ku nyubakwa barimwo muri ako karere. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryatangaje uno munsi kuwa kabiri ko amakuru ya mbere ku bwicanyi ndengerabutungane bukorwa n'abagwanyi ba leta ya Kiyisilamu mu bukengero bw'igisagara cya Mosul mu buraruko bw'igihugu cya Iraq harimwo abagwanyi bakoresha abasivile nk'inkinzo. Umuvugizi w'ibiro by'ishyirahamwe ONU bijejwe agateka ka muntu Rupert Colville yabwiye abamenyeshamakuru y'i Geneve ko ayo makuru ataremezwa, yamara ko arimwo ayavuga ko leta ya Kiyisilamu yishe abantu 50 bahoze ari abapolisi b'igihugu cya Iraq bari bagize imbohe mu nyubako iri hanze y'igisagara cya Mosul mu mihana yahitwa Safina. Abagwanyi ba leta ya Kiyisilamu bishe abasivile 15 bata ibiziga byabo mu ruzi. Colville avuga ko hari kandi amakuru avuga ko inteko za Iraq zatoye ibiziga by'abasivile 70 bafise ibikomere by'insoro mu gice kiri mu manuko bw'igisagara cya Mosul, yamara ivyerekeye wakoze ubwo bwicanyi ntibitomoye. Muvugizi w'ibiro vy'ishyirahamwe ONU bijejwe agateka ka muntu Rupert Colville yateye akamo inteko z'igihugu cya Iraq nabo bacuditse kubona ko bisunze amategeko mpuzamakungu akingira abasivile mu bikorwa byabo vya gisirikare. Radio Ijwi d'Amerika Washington DC mubandanya kumviza amakuru yo hirya no hino twabateguriye. Mu gihe hasigaye indwi zibiri ngo amatora abe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umukandida w'umurepublika Donald Trump n'umukandida w'umudemokrati Hillary Clinton bariko bariyamamaza uno munsi kuwa kabiri muri Leta ya Florida. Iyo Leta ya Florida ni leta ikomeye cyane kuri abo bakandida babiri mu ihiganwa ryabo ryo kuba perezida wa Amerika. Ivyatohojwe muri leta ya Florida vyerekana ko Hillary Clinton ari imbere ya Donald Trump hafi y'ibice 4% vy'amajwi muri iyo leta, aho abantu umuriyoni n'ibihumbi 100 atandatu baza batoye mu bibanza abantu batoreramwo kare. Donald Trump avuga ko bishobora kuba ari ukuri ko adashobora kuba umuperezida agira uwa 45 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe atotsinda muri Leta ya Florida. Ivyatojwe vyerekana ko Trump ari nyuma ya Hillary Clinton hafi ibice 5% vy'amajwi mu gihugu cose. Donald Trump ariko agendera ibisagara indwi muri Leta ya Florida mu kiringo c'imisi 3 ariko abwira abatora ko ari imbere ya Hillary Clinton. Mu kuvuga ko ibishikirizwa n'itangazamakuru ku vyerekeye amatora atari vyo, amenyesha ko itangazamakuru mu gihugu ryifatanije na Hillary Clinton kugira biba amatora. Ivyo bivuga naho atavyemezo na bimwe yatanze ku vyerekeye iyibwa ry'amatora. Ku bakunzi b'umugwi b'umupira w'amaguru bakurikiranye umupira w'amaguru muri Brazil mu bihe birangiye, umukinyi Carlos Alberto umunyabrazil urangiranwa ku isi mu mupira w'amaguru yabaye kapiteni w'umugwi nserukira gihugu wa Brazil mu gikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru mu mwaka w'1970 yitavye Imana afise imyaka 72. Carlos Alberto yinjije kimwe mu bitsindo bikomeye cyane mu mateka y'igikombe c'isi yose mu rukino rwa nyuma rw'igikombe c'isi yose cyo mu mwaka w'1970 igihe Brazil yakina n'Ubutaliyano. Carlos Alberto yari umukinyi w'inyuma ku ruhande rw'iburyo yakiniye umugwi serukire gihugu wa Brazil inshuro 53. Yatsindiye ibikombe igihe yakina mu migwi y'umupira w'amaguru ya Fluminense na Santos muri Brazil. Yitavye Imana ahitanywe n'umutima. Umugwi serukire gihugu wa Brazil watsinze igikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru mu mwaka w'1970 warimwo abandi bakinyi rurangiranwa nka Pele, Jairzinho, Tostão na Rivelinho. Uwo mugwi ukaba ubonwa n'abantu benshi ko ari wo mugwi werekanye kukomeye cyane kurusha indi migwi ku isi nserukira gihugu gushika ubu. Carlos Alberto yinjije ibitsindo 8 mu mugwi nserukira gihugu wa Brazil. Radio Isi y'Amerika Washington DC amakuru y'ijyano hino twabateguri. Raporo nshasha yishyira hamwe riheranira agateka ka muntu ku isi Amnesty International itangaza ko inteko za leta muri Sudani yo mu manuko zishe n'impaka zongera zifata ku nguvu abanyagihugu mugihinteko zishyirahamwe mpuzamakungu ONU ataco zakoze igihe haba gutana mu mitwe ku mugwa mukuru Juba mu kwezi kw'indwi. Gutana mu mitwe kwamaze iminsi 5 hagati y'inteko zishyigikiye Perezida Salva Kiir n'inteko zishyigikiye uwahoze ari cegera cya Perezida Riek Machar kwahitanye abantu 250 abandi 336 barava mu zabo. Iyo raporo y'ishyirahamwe Amnesty International ivuga ko inteko za leta zahize abanyagihugu bifatiye ku bwoko n'uruhande bahengamiye ko muri politiki. John Marine umuhanuzi w'ishyirahamwe Amnesty International avuga ko inteko za leta zishye abagabo bo mu bwoko bw'abanuwer bafata ku nguvu abapfasoni n'abigeme bongera basahura ikivunga.
Urakoze Fidel Niyongabo kuri aya makuru. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mutwumvira kuri FM 48 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi twumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mushobora kandi kutugeraho mukoresha adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com. turi no kuri Facebook ijambo ni radio yacu. Turi no kuri site ya interinete ni www.radioyacu.com. Ubu noneho ni umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Umucamanza mu rukiko rukuru mu Rwanda yafashe icyemezo cyo kuzamanukana n'inteko iburanisha bakagera ku butaka Emmanuel Mbarushimana hakekwaho ko yakoreyeho ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu. Ni ku busabe bw'uregwa n'ubwunganizi bavuga ko byafasha urukiko kubona amakuru y'ukuri kuruta kumva abatanga buhamya gusa. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa yakurikiranye inkuru.
Batanga icyo cyifuzo ku mucamanza cyo kumanuka n'itsinda bafatanya mu kuburanisha urubanza rwa Bwana Emmanuel Mbarushimana ku byaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu. Uregwa n'ubwunganizi bavuga ko bifuza ko urukiko rumenye ukuri ku byaha ubushinjacyaha burega. Mbarushimana yabwiye umucamanza ko urukiko rugeze mu gace yaratuyemo mu cyahoze ari komine Muganza mu karere ka Gisagara y'ubu mu majyepfo y'u Rwanda byazarufasha mu gihe rwazaba rwihereye ruca urubanza. Ubwo na Maitre Jean Claude Shoshi Bizimana babwiye umucamanza ko hari ibyo batangabuhamya bavuga mu rukiko bishingiye ku miterere y'ahantu bavuga ko ibyaha byabereye, ku buryo umucamanza abaye yarahageze ashobora kubona ko bidashoboka kandi bibumbatiye ukuvuguruzanya. Umucamanza ariko yabajije uruhande rw'iregura niba bitashoboka ko bohereza inzobere zigafotora uduce bikekwaho ko Mbarushimana yakoreyemo ibyaha bakabizana mu mafoto bakabirebera mu rukiko. Uruhande ruregwa rwavuze ko bidashoboka kuko gufotora bitatanga makuru yuzuye kuruta wigere yaho ibyaha byabereye. Ku kijyanye no gufata amajwi n'amashusho cyangwa se video, ibi nabyo Mbarushimana n'umwunganira bakomeje gutsimbarara bavuga ko byaba bisa no gutanga amakuru y'igice. Ubushinjacyaha buhagarariwe na Bwana Jean Bosco Mutangana bwabwiye urukiko ko nabwo bwari busanzwe bwarateguye uburyo butasobanuye bwo kuzagaragaza mu buryo bw'imiterere intera iri hagati y'aho abatangabuhamya bavuga ko baboneye ibyabaye n'aho byabereye. Bwagaragarije umucamanza ko butatambamira icyifuzo cy'uwo buhanganye igihe cyose yifuza ko ukuri kujya ahagaragara. Gusa bwagaragaje impungenge buvuga ko ikomeye bwibaza uburyo urukiko ruzamanukaho ibyaha bivugwa ko byabereye mu gihe hari abatangabuhamya barinda umutekano buvuga ko bashobora kuzamenyekana. Iyi mpungenge bwanayihuriyeho n'urukiko. Bwana Antoine Muhimu kuri y'inteko iburanisha nabo yabanje kwibaza ku mpande zombi ziburana urushobora kuzagaragaza habereye ibyaha, ariko aza gushimangira ko urukiko rufite uburyo bwinshi rwakemuramo iki kibazo budasabye ko ababuranyi bombi bakigaragaramo. Mbarushimana n'umwunganira bagaragaje ko byaba byiza muri urwo rugendo babaye bahari yewe n'ubushinjacyaha. Umucamanza yongeye kugaragaza izindi mbogamizi yabwiye ababuranyi bombi ko nazo zikomeye. Yavuze ko kumanuka n'uregwa Mbarushimana mu byaro bya Gisagara bisaba uburinzi mu by'umutekano bukomeye. Yavuze ko bitewe n'intera iri hagati ya Gisagara na Kigali Mbarushimana afungiwemo bashobora kuzisanga baraye Gisagara. Ati byagenda bite muri icyo gihe? Mbarushimana yagize ati abanyururu bafite uburyo bacungwamo, abaturuka za Butare baza gutanga ubuhamya muri Kigali hari ubwo bibangombwa ko barara. Ibyo rero bibaye ntacyo byantwara. Umucamanza yamusobanuriye ko ibyo banyururu bandi ntaho bihuriye n'ibyo abafunzwe bakekwaho ibyaha bya genocide baturutse hanze kuburanira mu Rwanda, kuko kuri abo baturutse hanze haza umwihariko. Mbarushimana yakomeje kuvuga ko ibyo kuri we ntacyo byamutwara. Yabwiye umucamanza ko bageze ku Gisagara bakoresha amasaha hagati ya 4 na 5 bakerekana ibyo bakeneye byose barangiza bakagera mu murwa mukuru hakiri kare. Ibi byabaye ngombwa ko umucamanza agiherera amaze nyuma y'iminota isatira 40 aza yanzura ko kuzajya Gisagara hakorewe ibyaha bizabaho nyuma yo kumva abatangabuhamya bose. Igihe bizakorerwa umucamanza azakimenyesha ababuranyi bombi. Ubu buryo ni ku nshuro ya mbere bwitabajwe busabwe n'uregwa kuri izi manza za genocide ziburanishirizwa mu Rwanda zaraturutse mu bihugu by'amahanga. Kumanuka habereye ibyaha k'umucamanza n'umwanzuro ushobora kuba kimwe mu bisubizo ku bibazo Bwana Mbarushimana akunze guhata abatangabuhamya bamushinja byumvikanisha ugushidikanya gukomeye kw'abavuga ko baza habereye ibyaha naho bemeza ko bari batuye mu gihe ibyaha byakorwaga. Bwana Emmanuel Mbarushimana w'imyaka 54 y'amavuko, ubushinjacyaha bw'u Rwanda bumukurikiranyeho ibyaha 5 bikomeye kandi bidasaza bya genocide Sideni byibasiye inyoko muntu. Nibyaho ubushinjacyaha umurega ko yakoreye mu cyahoze ari komine Muganza hari muri prefegitura ya Butare mu 1994 ubu ni mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo. Ibyaha byose uregwa arabihakana. Yageze mu Rwanda avuye mu gihugu cya Denmark mu mwaka ushize wa 2014. Iburanisha rirakomeza kuri uyu wa gatatu. Eric Kagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Eric, urakoze kuri iyi nkuru. Turacyari mu Rwanda. Ubushinjacyaha bukuru bwashyikirije Nyirangaruye Alphonsine na Sebazungu Faustini batuye mu karere ka Gakenke mu ntara y'Amajyaruguru umwana wabo wibwe mu kwezi kwa mbere y'umwaka wa 2016 nyuma y'uko hakozwe ibizamini bya ADN bagasanga aribo bamubyaye koko. Iyi nkuru murayigezwaho na mugenzi wacu Asimutakaboye.
Umuvugizi w'ubushinjacyaha Nkusi Faustin avuga ko muri Mutarama 2016 polisi y'igihugu yamenye ko habayeho icyaha cyo kwiba umwana itangira iperereza aho hakekwaga uwitwa Abineza Yacente. Ubwo polisi yakoraga iperereza Abineza Yacente ukekwaho kwiba umwana ngo yafatiwe Musanze amufite avuga ko umwana ari uwe, ariko uyu munsi mu bushinjacyaha yavugaga ko atari uwe ariko agasobanura ko yamutwaje nyina akaza kumubura kuko nyina w'uwo mwana avuga ko yari yasinze. Umuvugizi w'ubushinjacyaha Nkusi Faustin aburira abantu bagikora ibyaha ko bakwiye kubireka kuko uburyo bwo kubatahura bworoshye.
Ibyaha nk'ibi babyirinda kuko aho iperereza rigeze n'ubuhanga tumaze kugira ntabwo ufite umwana wemeza ko ari uwawe, ariko kubera ubuhanga buhari bwo gukora amaperereza kugira ngo umuntu amenye umubyeyi we ngira ngo niyo mpamvu iyo biza kuba nta DNA test yakozwe byari kutugora, hari kuba ubundi ibindi bimenyetso abatangabuhamya hakaba impaka ndende.
Umuvugizi w'ubushinjacyaha yavuze ko ibisubizo bya ADN byakozwe bigaragaza ko ababyeyi b'umwana ari Nyirangaruye Alphonsine na Sebazungu Faustin atari abineza ya Sente n'umugabo we. Nyina w'umwana Nyirangaruye wamuherukaga afite ukwezi kumwe, ubu akaba amaze kugira hafi amezi 10. Aravuga ibyishimo yagize nyuma y'igihe kinini ari mu gahinda ko kubura umwana we.
Bo twavuye mu isoko atizana ndimo twaje n'umwana ngo ibyafata ipaniye y'ibyo nari nahashye. Tuva mu isoko muri Nyabihu kumugaragara abantu batu ubona ko ndi kumwe n'umuntu yandushije intambwe yanzira twari turimo tuyidukuye mu isoko ntabwo yayishubije ndagenda nkurikiye yanzira ngeze ku isenta ndarangaguza umuntu ndamubura yewe nishimye cyane ubu ngubu nabuze ukuntu nabigenza kuko nsa n'uwari warihebye ariko kubera ko polisi y'u Rwanda ibikomeje gukoresha iperereza ryayo ifatanije n'ubuyobozi bafatanije bose nge byaranshimishije yagiye kumva numva barampamagaye ngo nihute igisambo baragifasha.
Umugore w'iby'umwana bineza ya Sente nta byinshi avuga byamuteye kwiba umwana, ariko amakuru twahawe n'umugabo we agaragaza ko uyu mugore wari uwa kabiri mu muryango washatswe mu buryo butemewe n'amategeko, yaba yarashakaga kwereka umugabo we ko yabyaye umwana w'umuhungu ngo abashe kugira agaciro muri uwo muryango. Umugabo w'uyu mugore w'iby'umwana we kugeza ubu ubushinjacyaha bwabamburaga uwo mwana yari yakemeye ko umugore atabyaye koko.
Umunyabuzima arahamagaye ati umugore wawe yabyaye atafite umwana yabyaye umwana w'umuhungu. Umugore nta kinini ari kongeraho, nje nabonaga ko ari umwana ari kongeraho ibyo kwitorero dore ni umfite abandi babiri simfata umwana w'uruhinja, mfata umwana ari uko atangiye guseka ari gukamba kamba nje ahubwo kugezana n'ubu ndatangaye nje ngeze hano mbona nsanze hano mu bikini ubwo rero ubumaze amezi atanu mpfunze nje ntabwo binshimishije urukora ko nanditse ari uwanje kandi nana namwandikishije no mure namwise manzi Jean d'Amour.
Uvugizi w'ubushinjacyaha Nkusi avuga ko ibyaha byo kwiba abana bitaraba byinshi mu Rwanda. Yasobanuye ko umwaka ushize urwego rw'ubushinjacyaha bwakiriye ibirego 9 by'abantu bibwa abana, gusa muri iki gihe haraboneka umubare munini w'ababyeyi bajugunya abana. Nta mibare yatangajwe n'ababifitiye ubushobozi, ariko hirya no hino mu midugudu hagenda humvikana abantu bataye abana ku nsengero, ku mihanda, mu mavuriro, mu isoko n'ahandi. Abashinzwe uru rwego mu bushinjacyaha bukuru bavuga ko iyi mibare ihari nubwo batabashije kuyegeranya ngo batubwire uko ihagaze. Ubushinjacyaha bukuru buvuga ko icyaha cyo guta umwana wabyaye gihanwa cyane kuko uyu mubyeyi wikura umwana bakamuta mu muhanda aba amugabije urupfu. Muvugizi w'ubushinjacyaha Nkusi avuga ko ibi bitandukanye n'uyu mwana ashaka kumurera ngo amugire. Uyu mugore w'iby'umwana n'amategeko ateganya ko ahanishwa igifungo kuva ku mwaka umwe kugeza ku myaka 3 n'ihazabu y'amafaranga kuva ku 50,000 kugeza ku 500,000. Ubushinjacyaha buvuga ko bugiye kubanza gusuzumisha uyu mwana kwa muganga kugira ngo harebwe niba nta ndwara yaba yaratewe muri aya mezi amaze yaribwe. Umugore n'umugabo w'iby'umwana bose barafunzwe. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro twabateguriye kuri isaha birakomeje. Turacyari mu Rwanda, abanyeshuri b'Abarundi bahunze bigaga muri za kaminuza n'abandi bafite uburenganzira bwo kwiga muri kaminuza. Hari 91 muri abo bakiriwe muri kaminuza y'i Rubavu mu Rwanda. Mugenzi wacu Desire Hatungimana yarabagendereye arabaganiriza, nagira ngo Desire utubwire muri makeya uko wasanze abo banyeshuri bifasha. Desire turi kumwe? Ndumva mugenzi wacu Desire Hatungimana tutamwumva, sinzi niba utwumva wabitubwira niba turi kumwe Desire. Iyo nkuru ubwo turaza kuyigarukaho mu kanya gatoya tumaze kumubona. Reka noneho dukomeze tunyarukira mu Burundi. Itegeko rigenga ho umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi rigiye kuvugururwa, icyo bita mu Kirundi guhinyanyurwa. Ni ikigo rero cy'igihugu gishinzwe kugenzura ibimenyesha amakuru mu Burundi gihumuriza abafite impungenge ko bizahindurwa muri iryo tegeko byazasubiza inyuma ukwigenga k'umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi. Inkuru mugezweho ku buryo burambuye na mugenzi wacu Fidelite Ishatse.
mukiringo cy'imyaka ibiri iteko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi rimaze guhinduka inshuro zibiri iriko irakora ubu n'iryo kuwa 9 kwezi kwa 5 mwaka 2015 ryasubiriye ryatowe umwaka 2013 itegeko gimije guhinyanyurwa irimo akarusho mu bijyanye n'ubwigenge wo kumenyesha amakuru hagiyanijwe n'iryo mwaka 2013 giyamije atari gake n'abamenyesha makuru mu gitegeko ligira rihinyanyugwe abamenyesha makuru bamwe bamwe hamwe nakwikiranya lagufi bijye n'umuga kumenyesha makuru bafise makenga kubigiye guhinyanyugwa. Josephine aho bari ajejwe ibiro byishira hamwe impuza makungu UNESCO mu Burundi.
Dans son discours de l'honorable président dans le Conseil national de communication nous a informé.
Urongo esense yavuze ko bimije guhinyanyura itegeko birashobora gushika bagahinyanyura uturusho turi muri ryo kubganje ibyo bikozwe ko kizoba ari kibazo gikomeye. Urwego rujeje kugenzura imenyesha makuru mu Burundi rurahumuriza abafise amakenga ko takiwe na kimwe bazoshiramwo mu guhinyanyura iryo tegeko kidusubize inyuma iyo ntambwe y'ubwigenge kumenyesha makuru Burundi bugeze ko. Karenga Ramadani arongoye sense
mumve yuko icyo ari cyo cyose kizoza gufasha kugira ngo uwo muga ukogwe neza so gusubiramo byagiye muri iyo bwirizwa kandi byinshi ni byiza urabiye kubwirizwa iyo gu mwaka w'2023 n'2013 hariyo byinshi bishasha kandi byiza byaraje kandi bifasha umurimo w'umunyamakuru. Kuvuga rero aho tugeze no kuraba ibitameze neza cyangwa ibitakogwa neza kubera ko habuze ikiniki nivyo bigiye gukogwa
naho bahumurijwe abamenyesha makuru bari mu ruganda wo kwigishwa ibigize iryo tegeko ryari inyanyugwe hari muri bo abemeza ko ishigwaho ry'amategeko ari kimwe na ishigwa mu ngiro ryayo ari kindi kukaba nkako ingingo y'indwi ya 11 zo mu itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha makuru niza kenshi zikunda guhonyangwa nk'iyo y'indwi ivuga ko umumenyesha makuru wese afite ubwigenge bwo gukorera ariwe hose ashaka mu gihugu mu gihe abafise uburenganzira ahabwe n'ikigo kije gucunga imenyesha makuru sense. Iyo y'11 nayo irayuhwirira ahivuga ko umutekano w'umenyesha makuru utegerezwa gucungegwa cyo kimwe n'ibikoresho byiwe yabona yamaze kwibonekeza mu Burundi aho usanga abamenyesha makuru bafise ibisabwa n'amategeko bafatwa mu mingi itandukanye y'igihugu cy'u Burundi mu kwagirizwa ko batasavye impusha mu bagejeje intwaro mbere hari nabo bishika bagafungwa ibikoresho byabo bigafatwa. Kamwe mu turorero nako menyesha makuru y'u Amerika yafatiye umuntu ya rutana mu gihugu cy'u Burundi yagirizwa kutimenyekanisha mu bagejeje intwaro. Kamwe mu tundi turorero ni ifatwa ry'abamenyesha makuru babiri mu gisagara ca Bujumbura kuw'Imana uheze umwe muri bo n'umunyamerika kazi kandi naho yafashwe yarafise papuro mu burenganzira gukorera ku butaka bw'u Burundi ahabwa na sense akreditation muri mugifaransa. Karenga Ramadan arongoye sense amenyesha ko akenshi gufatwa kw'amenyesha makuru kuvuga kutamenya ko amategeko agenga uwo mwuga atanga rero kumenyesha makuru mu Burundi akoreye kimenyesha makuru mva makungu yafashwe ariko akakugwa na sense. Jean-Pierre Nicabona yarahuye n'izongorane kusoba nkuru ya Bujumbura iriko arafasha amenyesha makuru bo muri Al Jazeera bamufashe sense yarahageze icegeya curongoye sense ikibazo ca mbere yabayejwe n'umupolisi n'iki gikurikira muri bande kugira muze kuvugira uyo mugabo umupolisi arubaka kubaza aho muri sense kandi ari urwego igihugu rwemewe nibyizwa shingiro byerekana ko hari kutamenya ko mategeko abamenyesha makuru bitavye ku ruganda bararenga 50 abamenyesha makuru vya leta ivyigenga hamwe n'abatanga amakuru bimenyesha makuru mva makungu abari muri ku ruganda basabwe kwitaho kumenya amategeko bagenga hamwe no kuyamenyekanisha ibujumbura mu Burundi Fidelite ishatse ijwi rya Amerika.
Radio ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nanone dusubire mu Rwanda aho turi kumwe na Desire Hatungimana umunyamakuru w'ijwi rya Amerika. Inkuru tubageza hariko ni y'uruzinduko rw'umuganwa wo muri Yorudaniya Saha Daid wasuye rero iyo nkambi ya Mahama y'Abarundi ari kumwe na komiseri wungirije wa HCR. Desire noneho turi kumwe
Jenny.
Ye, watubwira nk'ijambo nyamukuru abo bashyitsi bagendera inkambi ya Mahama bavuze.
Abashyitsi bagendera inkambi ya Mahama ahanini bashimikiye kubona yuko na cyane cyane uwo komiseri yongereje muri HCR yamenyesheje yuko muri kino gihe isinzima impunzi zivugwa n'impunzi z'i Buraya ugasanga bibagira impunzi zo muri Afurika avuga ko yatereye kwiranda impunzi muri Afrika ingorane zifise acavuga ko yahise mu Rwanda akaza kuraba impunzi z'abarundi z'abakongomani ziri ngaha mu gihugu cy'u Rwanda kugira nazo nyene zitabwe nk'uko bariko baritaho impunzi zahungiye mu bihugu bya Buraya akaba yamenyesheje yuko batazoziheba ahubwo bagiye kuraba hirya no hino aho borondera ubwo buryo uwundi yavuze ko uburyo bugiye kuronderwa ni Sahaze Yide umuganwakazi wo mu gihugu cya Jordani yaje koko aho yavuze yuko agende impunzi kandi icyamunezereje ngo nuko yabonye uko izo mpunzi zikeye mu maso ngo agiye kuzokora ibishoboka byose ahashika hose kugira afashe kurondera uburyo bwofasha izo mpunzi akaba yanashimiye cyane rwose abakenyezi bahurikiye mu mashyirahamwe basanzwe bagisha ibiseke bakagisha ibisimbo bikabafasha kwitunga akaba yavuze ko aho azoca hose azoguma asabira izo mpunzi uko zoronka icyo zikora kandi bakanazifasha mu byo ziko zirakora hanyuma urongoye hasere ngaha mu gihugu cy'u Rwanda azam akaba yamenyesheje wewe yuko mu gihe imvura igiye gutasura ariho ingorane ku mihana 3,200 bagiye kurondera uburyo bwose kugira byihute bubaka amazu akomeye amazu asakajwe n'amabati bave mu mahema kuko amahema atangwe gusaza kandi imvura iguye ayo mahema arava hanyuma mbere haza umuyaga akanaguruka akaba yamenyesheje izo mpunzi yuko mu kwezi kwa 12 izo nzu zose nshyashya zo zirangiye kubakwa hanyuma mu kwezi kwa mbere imvura ikazoza ari nyinshi usanga izo mpunzi zo muri mahama ziba mu mazu yubatswe kandi asakaje amabati.
Desire, ubwo se hari nk'abo Banyayordaniya bagiye kwirebera nyine uko impunzi zibayeho uravuga ko babasanze banashimishijwe n'ibyo abakenyezi bakora hari nk'icyo babijeje cyo kuba babafasha nko kugurisha se utwo tuntu baba bakora kugira ngo babashe kubona uko bitunga?
Utwo tuntu bakora umushikiranganji ajejwe impunzi ngaha mu Rwanda Serafina Mukantabana niwe yamenyesheje yuko amaze kubona yuko abo bakenyezi basanzwe bagisha utuntu tubafasha kurondera nyine babaho agiye kubaronderera abantu bazohora babafasha bakanabishora hanze eka ngo sabo gusa u Rwanda ngo kubura bishinze yuko rukoresha ibintu bikorewe mu Rwanda n'izo mpunzi bazoduhigira abandi bantu bafite ubuhinga cyangwa bagisha gusa n'abandi hanyuma ibizoba byakozwe byose bafashe kurondera isoko ngo bizobatuma bitunga acyo tanga akarorero ko ku munsi hari umuntu agurisha inkoko z'600 cyangwa isimbo ugasanga aronse n'andi mafaranga akavuga ati ibyo rero hazogera igihe impunzi ziva mu bintu byo gutega amashi hanyuma zitungwe n'ibyo bikoze u Rwanda rwafashe hanyuma n'ibyo bikorwa bariko barakora nabyo nyine bifashe n'u Rwanda.
Urakoze cyane Desire Tungimana kuri iyi nkuru. Nshuti turi kumwe muracyumva Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko nanibabwiye rero ibiganiro byacu byo kuri iyi saha turi hafi kubisoza tubabwira ariko muri make inshamake y'amakuru havugwa hirya no hino ku isi mugezwaho na Fidel Niyongabo.
Urakoze Jenny. Igitero cy'intagondwa cyabaye no musiko wa kabiri ku bantu batari abayisilamu kuri ubu bibe hagati ya Kenya na Somalia mu buraruko bushyira ubuseruko bw'igihugu cyahitanye abantu 12. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryatangaje no musiko wa kabiri ko amakuru ya mbere ku bwicanyi ndengerabutungane bukorwa n'abagwanyi ba leta ya kiisilamu mu micungararo ya Mozo mu buraruko bwa Iraq harimo abagwanyi bakoresha abasivile nk'inkinzo. Mu gihe hasigaye indwi zibiri ngo amatora abe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umukandida w'umurepublika Donald Trump n'umukandida w'umudemokrata Hillary Clinton bariko bariyamamaza uno munsi wa kabiri muri Leta ya Florida. Ku bakunzi b'umupira w'amaguru umukinyi Carlos Alberto munyabrezil urangiranwa ku isi mu mupira w'amaguru yabaye kapiteni w'umugwi serukira gihugu wa Brazil mu gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru mu mwaka w'1970 yitavye Imana afite imyaka 72. Carlos Alberto akaba rero yahitanywe n'indwara y'umutima. Raporo y'ishyirahamwe riharanira agateka ka Amnesty International itangaza ko inteko za leta muri Sudani y'ubumanuko zishe n'impaka zongera zifata ku nguvu abanyagihugu bw'inteko z'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU itacyo zakoze.
Nshuti mwese rero mukunda Radio Ijwi rya Amerika ibiganiro byacu byo kuri iyi saha naha bihumurije twongeye gushimira engineer dufashe ku buhanga bw'ibyuma aho yari kumwe na Inosa Kimenyi wadufashe gushyira hamwe ibi biganiro kanadufasha kubibagezaho amakuru mwagejwe na Fidel Niyongabo kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi tubashimiye mwese kwa mwateze amatwi tubifurije amahoro y'Imana mugire ijoro ryiza mwumve ibindi biganiro bya radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.